VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri no saha. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidene Yongabo hano i Washington DC. Naje ndabaha ikaze mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya.
Aboneka yuko atangura dufise umuhuza Benjamin Mkapa yasubira tubwira ati i Tanzania muri wanyu nihagire umuntu numwe aza kubabwira yuko muzomererwa nabinga.
Uyo ni Anise Niyonkuru ya umunyamabanga mukuru w'Urunani Senared mu biganiro bihuza Abarundi yarusha ni mukanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hijya no hino ku isi n'ayandi yo mu karere. Mugume ku maradio yanyu.
Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa leta ya Uganda bishaka kumenyesha ko atampunzi z'Abarundi zizotahukanwa ku nguvu mu gihugu.
Leta zunze ubumwe za Amerika zitanguye kuba igihugu cimukiramwo abanyafrika benshi.
Ibihugu bicuditse na Amerika vyatangaje ko vyishimiye kubona Leta zunze ubumwe za Amerika zizoshigikira inyishu ikiye mu biganiro muri Siriya.
Hano muri Leta zunze ubumwe za Amerika, Vice Admiral Robert Harward yanse kwakira ikibanza yari yahawe na Perezida Donald Trump, icyo kibanza cy'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ku bibazo by'umutekano.
Amakuru rero atandukanye, amakuru twabateguriye kuri isaha inyuma y'urugendo rw'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu Burundi muri Uganda n'ikiganiro yahaye abamenyesha makuru mu biro by'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Uganda ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe gutabara kwitegurira ibiza n'impunzi muri Uganda. Abo bashikiranganji basa n'abavuze ibintu bitandukanye ku kibazo c'impunzi z'Abarundi. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa leta ya Uganda bishaka kumenyesha ko atampunzi z'Abarundi zizotahukanwa ku nguvu mu gihugu. Leta ya Uganda izobandanya guha ubuhungiro impunzi z'Abarundi gushika igihe umutekano uzoba wagarutse mu gihugu cyazo kugira zitahuke. Izo mpunzi zizotahuka hisunzwe ingingo z'amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo mu mwaka w'1951 ku mpunzi, amasezerano y'ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika mu mwaka w'1969 ku bibazo vy'impunzi muri Afrika, n'amasezerano yo mu mwaka w'2006 ku mpunzi. Yose avuga ko ugutahuka kw'impunzi mu bihugu zaje zivamwo vyotegezwa gufatira ku mutekano n'iteka hamwe no gushaka kw'izo mpunzi. Ikiganiro n'abamenyeshamakuru citabwe n'abaseruka itangazamakuru atari bake bo mu gihugu cya Uganda no mu mahanga. Leta ya Uganda ishaka rero guhumuriza impunzi z'Abarundi bari mu gihugu cya Uganda ko bazobandanya guhabwa ubuhungiro mu gihugu gushika ibyatumye bahunga bihindutse ku buryo bushimishije kandi bumva ko atakibazo kihari kuri bo kubijanye n'umutekano n'agateka kabo. Ibihugu bicuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko byashimishijwe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoshigikira inyishu iciye mu biganiro ku ntambara iri mu gihugu cya Siriya. Abaseruka ivyo bihugu babitangaje uno munsi wa gatanu bari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi, Sigmar Gabriel, yabwiye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Bonn ariko habera inama y'umugwi w'ibihugu 20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibihugu biriko biratera imbere ku isi iriko iraba muri iki gihe ko abitavye iyo nama bose bashaka inyishu iciye mu mahoro muri Siriya kubera inyishu iciye mu buryo bwa gisirikare itazoshikana ku mahoro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye ku ruhande rw'inama y'imigwi umugwi w'ibihugu 20 biteye imbere kurusha ibindi n'ibiko biratera imbere ku isi n'abategetsi batari bake b'ibihugu vy'Iburaya n'ibihugu vy'Abarabu hamwe n'igihugu ca Turukiya. Imbere iyo nama abaseruka ibihugu vyabo bari barondeye kumenya neza nimba Leta nshasha ya Amerika yarahinduye imigambi yayo ku vyerekeye igihugu ca Siriya, cane cane ku vyerekeye kazoza ka Perezida Bashar al-Assad.
Tukivuga ku vyerekeye imigenderanire na Amerika n'ibindi bihugu, Mike Pence cegera c'umukuru w'igihugu yafashe urugendo kuri uno munsi wa gatanu agana Iburaya, agiye ku marayo ikiringo c'imisi mike abonana n'abategetsi bamwe bamwe bo ku isi mu gisagara ca Munich mu Budagi hamwe n'i Bruxelles mu Bubiligi. Ribaye rugendo rwa mbere Pence agize mu mabanga yiwe kuva agiye muri ayo mabanga mu kwezi guheze. Umuhanuzi mukuru ajeje imigenderanire n'amahanga mu biro by'umukuru w'igihugu c'America yavuze ko ugo rugendo ari akajyo ko kugira vice president ahumurize kandi akomeza imigendranire ya America n'ibihugu bicuditse. Muri ugo rugendo Pence agiye guserukira president Donald Trump mu gushikiriza urutonde rw'imigambi nyamukuru America ifise kubijanye n'amasezerano y'ubudandaji asanzwe ari hagati yayo n'ibihugu bya Buraya. Ugo rugendo rubaye mu gihe bamwe mu bategetsi b'ibihugu bya Buraya bari bafise amakenga ku migenderanire yabo n'ubutegetsi bwa Trump, inyuma yaho President Trump yerekanye ko akunda President w'Uburusiya Vladimir Putin. Inyuma yaho kandi President Trump avugiye ko NATO ishira hamwe y'ibihugu by'Uburaya bwa by'uburaruko bwa Atlantic vyateye urukumu ku masezerano yo kugwanira umwansi hamwe, avuze ko atakamaro agifise.
Mubandanya gukurikirana makuru yo hejano hino twabateguriye kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ica kabiri cy'abanyasomaliya miliyoni 6,200,000 bageramiwe n'ingaruka z'uruzuba zakwiragiye mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu. Mu ndwi heza baserukira ishami ry'ishyirahamwe ONU ritanga ibifungurwa PAM n'ishyirahamwe rya ONU ryitaho abana UNICEF baragendeye ibice byageramiwe kurusha ibindi mu ntara ya Puntland iri mu buraruko bwa Somalia. Bavuga ko babonye ibintu biteye agahinda aho abanyagihugu bananiwe n'ukugene bovyifatamwo. Umuyobozi w'ishyirahamwe PAM muri Somalia, Laurent Bukera, avuga ko mu gice kimwe abafasoni n'abana bagera ku 500 babayeho nabi cyane, aho bakikujwe n'ibitungwa vyabo vyapfuye. Atangaza ko abagabo bavuye muri ico gice kugira barondere ibindi bice aho ibitungwa n'ubusho bwabo bishobora kuronka ubwatsi buremvye. Abantu bagera ku 260,000 ica kabiri muri bo abana bari munsi y'imyaka 5 barapfuye bahitanywe n'inzara muri Somalia hagati y'umwaka 2010 n'umwaka 2012.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vice Amiral Robert Harwood yanse kwakira ikibanza yari yahawe na President Donald Trump. Icyo kibanza ni icy'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ku bibazo by'umutekano. Harwood ni mu itangazo yasohoye yavuze ati ayo mabanga asaba ukwitanga amasaha 28 ku munsi, ikiringo cy'iminsi 7 ukora neza kandi atankomanzi muri aka kanya ayo mabanga ntavyo noshobora. Uwo muhumure w'imyaka 60 yahoze ari umuofisiye wakagwi k'abasirikare bagwanira mu mazi kadasanzwe bita Navy SEAL. Vice Admiral Harwood avuga ikirimi cye muri Iran bita igifarsi yagiye mu bukukuruke aribyo bita pension mu mwaka w'2013. Harwood ni umusirikare yubashwe cyane mu rwego rw'abasirikare bajejwe umutekano w'igihugu, asanzwe akorana hafi na James Mattis umushikiranganje mushasha ajejwe kwivuna abansi.
Abantu bakorana na leta ya Kiislam bagize igitero ku nteko z'igihugu cya Afghanistan bahitana abasirikare 17 mu buseruko bw'igihugu. Abategetsi ba Afghanistan bemeje ayo makuru uno munsi kuwa gatanu. Gutana mu mitwe hagati y'abagwanyi ba leta ya Kiislam n'inteko za leta kwabereye ahitwa Di Bala, igice kiri ku rubibe cyo mu ntara ya Nangarha, aho izo nteko za leta ziherutse kugutana gutangura murantunga ibikorwa vya gisirikare ku bagwanyi ba leta ya Kiislam bafashijwe n'indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makuru atangazwa n'abajeje umutekano mu karere ka Nangara bavuga ko umugwi munini w'abagwanyi bashigikiye leta ya Kiislam bagize igitero ku birindiro vy'inteko za leta bavuye mu bice bitatu bitandukanye. Ivyo vyatumye habo gutana mu mitwe gukomeye kwamaze amasaha atari make. Intara ya Nangara ni hano rubibe n'igihugu ca Pakistani niyo ntara yonyene muri Afghanistan leta ya Kiislam yashoboye gushiraho ibibanze koreramwo mu bice bitari bike.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanguye kuba igihugu cimukirwamwo abanyafrika benshi, aho ni mu gihe gitigiriye c'abanyafrika muri Amerika ciyongereye inchuro zibiri guhera mu mwaka w'2000. Aho naho benshi baba bavuye mu bihugu bitsinzikajwe n'intambara, harimwo n'abandi ibihumbi n'ibihumbi baza ari incabwenge. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center bwerekana ko mu mwaka w'2015 abantu imiliyoni 2.1 baba bava mu bihugu bya Afrika. Muri ko mwumviza radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri FM 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 kuri radio inshuti ya bose naho ni FM 88 nibice 3
mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wewe akaburungu radio yacu @gmail.com. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Uno munsi ugira kabiri w'ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yategetse ko leta ihagarika umugambi wo gusubiramo ibwirizwa nshingiro. Benjamin Mkapa yasiguye ko ibihe bitabereye byo gusubiramo iryo bwirizwa nshingiro umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'urundi ani Senared rutavuga rumwe na leta bitavye ibiganiro ari ku mugambi uri ku butegetsi wabwiye umuhuza ko hamwe abo batavuga rumwe na leta bo kwinjira abaserukira uwo mugambi boca basohoka byabaye ngombwa ko aja kubonanira ahandi nabo baserukira runani Senared mu mwiherero ubwo runani rurashima ingene baganiriye n'umuhuza. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha Niyonkuru adushikiriza.
Mu ijambo ryiwe ku munsi ugira kabiri w'ibiganiro umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yategetse ko leta y'u Burundi itohirahira ngo ihindure ibwirizwa shingiro canke ngo itegure amatora yo kwemeza iryo bwirizwa shingiro ico bita mu Gifaransa referendum. Benjamin Mkapa yabwiye abanyepolitike bose bitavye ibiganiro bari mu nzu imwe y'amanama kiretse abaserukira runane Senared rutavuga rumwe na leta kwiyongera ngo ari ntabanduka. Yamenyesheje ko uko ibintu byifashe mu Burundi bidahumuriza kugira ngo ibwirizwa bashingiro rihinyanyugwe yatangaje cyane cyane ubwoba buhari hamwe n'umutekano muke. Umuhuza kandi yabagabuyemo imigwi itanu abaha urwandiko rw'ibibazo umunani babwirizwa gutanga ko umwihoyezo naho bahagaze harimo guhagarika ubwicanyi, kugarukana amahoro, gutahukana impunzi, ubutunzi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, kugarukana icuka ciza ca politike no gutegura amatora. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabwiye muhoza ko yofasha impunzi zigatahuka harimo n'abanyepolitike bahunze. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe arongoye intumwa zitatu zitavye ibyo biganiro.
Jewe nje kubwira abarundi bose bari hanze ko batahuka hanyuma twaki igihugu cacu abanyepolitike nabo baze dutegura amatora ya 2020. Nta condition imwe nibataye kwese turi ngaha kugira ngo tubaki kugira utahe kwa nyoko paso muhiri wanyu hari byo ndinda gusaba cyane urata erege igihugu n'umuvyeyi wa twese niba baragiye nibo nyene bafata igihe cyo kuzogaruka hanyuma mugabazi karanye politike nibaze duhiganwa.
Uwo mugambwe wabwiye umuhuza ko udashobora kwicarana nabo wita ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bakanategura imigumuko mu gihugu. Abo nabo n'abatavuga rumwe na leta baserukira runani Senared bagizwe n'umukuru wago Dr Jean Minani hamwe n'intumwa zitandatu bazananye bavuye kubonanira mu mwiherero nko ku birometero bitatu byahari kwabera inama. Umunyamabanga mukuru w'urunani Senared Anise Niyonkuru yavuze ko batiteguriye kwitaba akamu ko gutahuka mu gihugu.
Turamusigurira ningene vyogenda kugira ngo inyishu z'ikibazo cy'u Burundi iboneke. Hariyo n'ibindi bintu byinshi bikenewe kuko abarundi bari hanze, abarundi bahunze, abarundi bagore hagati mu gihugu, abarundi bishwe n'inzara, abarundi baguye mu bihugu bahungiyemo ni benshi cyane. Dukeneye uko ivyo bintu bihere n'ingoga tukabona yuko umenga umuhuza ntariko arabinyarutsa ariko tuzosubira tuvugane ejo. Ntitwakumiriwe guko nitwarondeye kuhinjira aho abandi bari bari ko twe twagomba kuvugana na Mkapa, tuvugane na makungu, tuvugane n'abaseruki ya makungu ingene tubona iki kibazo cyo Burundi utari gumuti ningoga. Ndi kuvuga yuko twebwe muri Senared giriteka nitwigeze dukumirwa kugeza ubu turi ku nzira nziza nkuko twari twabiteguye.
Ijo rya Amerika ryabajije umugambwe uturuka mu mukuru w'igihugu igituma abanza kwicarana nabo batavuga rumwe na leta.
Naganiriye gute muri Senared?
Oya ntabyo turaganira ba Senared twoganira gute kandi rapo kiste.
Intumwa z'urunani Senared zozo zirashima ko zaganiriye no muhuza kuri bo ngo ni kwabaye ugukumirwa namba.
Hari ibintu bikenewe, harakenewe ko twumvikana ingene Abarundi bidegemvya ahandabona hariho harimo nabamenyesha makuru bahunze baba mu bihugu byo hanze bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari hehe badashobora gusubira kuvugira Burundi hari haba abanyepolitike na nkatwebwe tujya kuvugira Burundi hariho abahungutse bavuye muri Kongo bashitse tugira ngo baje mu gihugu cyabo bashikira mu gasho none mumva ico gihugu twokijyamo gute ni gihugu cy'ubusho ku bantu bose batavuga rumwe n'uwitwa President Nkurunziza
kuri uyu wa gatandatu niyo bitekanijwe ko hashigwa habona intererano zose zizo bazatanzwe ziri mu muti w'ibibazo bihanze igihugu Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bijuru rya Amerika
tukivuga ku biganiro bihuza abarundi leta y'u Burundi bicishije ku buserukizi bwayo muri Tanzania yasavye ico gihugu ko cofata kigafunga abanyepolitike bitavye ibiganiro bafise ibyo bagirirwa mu Burundi muri bo harimo n'abafise imitahe mpuzo makungu ijwi rya Amerika ryavuganye n'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania buremera ko ubwo rwandiko rwarongitswe abo basabirwa gufatwa nka bose bahurukiye mu runa ni Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze igihugu umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yavuganye n'umunyamabanga mukuru w'u Burundi Anisette niyo nkuru yemeza ko umuhuza yababwiye ko botekana ataco baba kuva kuva mu gitondo kuri uyu wa gatanu ubwo rwandiko rugiye habona umutekano wabo wongerejwe bikwiye nabo barabishima Anisette niyo nkuru tumutega amatwi
Leta y'u Burundi yavuze ko Tanzania dufateka dufunga ariko Tanzania yatubwiye yuko ibyo bintu abarundi bariko baragira ari ibintu biteye isoni kuko Tanzania irazi ko aba bantu bose aba leta y'u Burundi ivuga ngo babafate bafunge atari abantu bagize amakosa leta y'u Burundi irafata ikagira urutonde rw'abantu bose batavuga rumwe ngo abo bantu bose ngo n'abanyamakosa ngo abantu bose ngo n'abapuciste ni ukuvuga abantu bahatswe kuhirika ubutegetsi ngo nibabafate iri kwiteza isoni murazi yuko yigeze kubwira ububiri ngo nibufate abantu ntibwabafata bacavuga ngo ububigi ngo n'igihugu ngo n'umwasi w'u Burundi uno munsi babwiye Tanzania ngo nifate abanyepolitike bamwe bari hano Tanzania ntibafata bace basubira basimbire kuri Tanzania ngo ibaye umwasi w'u Burundi Burundi bugiye kuba iciro ry'umugani Burundi bugiye kuronka abansi ku isi yose ku isi nzima kuko ivyo bagira nta numwe avyumva kandi nta numwe azobikwirikiza uko barazi ko ari binyoma
nimo afite umutekano ko mutaje gufatwa
umutekano dufise urakwiye mwabonye n'abapolisi ngahe ruhande bariko barababuza no kutuvugisha mwebwe abajournaliste mwebwe abamenyesha makuru bababujije yuko mutuvugisha kubera bibaza ngo muhava mutugira nabi murumva yuko umutekano dufise ngaha ningene baducungira umutekano biraboneka yuko atangora dufise umuhuza Benjamin Mkapa yasubira tubwira ati iTanzania muri wanyu nihagire umuntu numwe aza kubabwira yuko muzomererwa nabingaha umutekano waba ubu mubiri wacu cyangwa ho mutima turawufise kuyi
twagerageje kuvugana n'ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania umuvugizi wa leta y'u Burundi hamwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi kugira abagire ico bavuze kuri iryo tangazo rya sotse turabakina ku mirongo ya telefone
Radio Isi y'America i Washington DC. Kunkuri yerekeye Burundi abanyororo 2264 ku 2005 bagiriwe kigongwe na President Nkurunziza mu mpera z'umwaka nibo bamaze kurekugwa ibyo byashikijwe n'umukuru w'umugwi ukurikirana amadosiye y'abanyororo umukuru w'uwo mugwi aremeza ko abantu baherutse kuva muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagashikizwa leta y'u Burundi ubu babarizwa mu mabohero atandukanye n'inkuru mumenyesha makuru wacu eroje buri kaneza
umugo kurikirana amadosiye y'abanyororo ku munsi umenyesha kw'imbohe zirenga 2260 arizo zimaze kurekurwa zivanwa mu mabohero atandukanye y'u Burundi ariko Lea Pascal Zinzega Masabarongo uwo mugwa asigura ko we nabo bakorana bari bifuza kuba baramaze gusohora abanyororo bose 2205 bagiriwe ikigongo na President Nkurunziza Mufasoni nziga masaba yatubwira imwe mu vyatumye iryo hangiro ridashikwa ko vuba
amadosiye yabo amwamwe twasanze mu hari mutubazo tumwe tumwe tujanye ningene kumbure wasanga mu kubafatira amazina hari utwo bagiye baranyuranya duto duto tukaba tukiri mu itohozwa ryayo mazina turekwa huye byukuri n'amadosiye yabo mugabo nabo mu misiri imbere bazorekugwa abandi nabo nabazorekurwa kubera yuko basanze barimwe mugabo uyu mugwi ntiwari washoboye kubabona kubera amadosi atagiye araboneka neza muri prison mugabo bantu barandikiye umugwi barasaba ko nabo borekurwa nabo nyina amadosi yabo ariko arigwa
gushika ubu umugwi ukurikirana amadosi y'abafungwa uvuga ko hari imigambi yamaze gufatwa kugira ngo abarekuwe ntibinubwe canke ngo bagirirwe nabi mu kibano
kugira ngo kumbure dukinge ibishobora gushika bitari byiza twashye turungika intonde z'abarekuwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo bashobore kuza barakurikirana ku munsi ubuzima bwabo ntihagire uzogirirwa nabi kubera yahora apfunzwe ubuzima bw'abantu rero burakingiwe hanyuma ikindi naco nuko mu bijanye n'ivy'abana amashyirahamwe ajejwe agateka k'abana kubahiza agateka k'abana yaraje kudufasha gutahana abana barose icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu abo bana rero bagacakurikiranwa n'ayo mashyirahamwe
Leya Pascazinze Gamasabo yanishwe ku kibazo cy'ahajanywa abarundi bagera ku 128 leta ya Kongo iherutse gushikiriza Burundi inyuma y'iminsi itari mike bari bamaze mu mabohero atandukanye yo mu manuko bw'intara ya Kivu mu buseruko bwa Kongo
hari uwari ikibazo kijanye n'abaherutse kuva mu mabohero yo muri Sud Kivu ati mbega ubu wabari hehe kurara bavuye mu mabohero ya Sud Kivu numva no kugira ngo barahaca nke hariya mugayo cyo nzi gusa ndazi ko bari mu mabohero atandukanye hari mu mabohero atandukanye kino gihugu mugango ubuzito cyangwa kugira ati abantu basanga hariya abantu basanga hariya kuko hose murumva yuko ntiturashobora gushikayo neza nkuko tubyipfuze
ku banyoro 2005 berekewe ni higongo cy'umukuru w'igihugu harimo abafungwa ba politique bose baturuka mu mugambo umwe wa MSD uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahagaritswe ku munani ukwezi kwa gatatu mwaka 2014 ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru Bujumbura mu mishyamirano hagati yabo n'igipolisi umugujejwe gukurikirana amadosiye y'abanyororo wemeza ko abashika 62 muri bo bamaze kurekurwa Eloge uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uri Kaneza tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Nyamurinda Pascal niwe yatowe kuyobora igisagara cha Kigali uyu mugabo ni umuhinga mu bijanye n'imigenderanire n'amahanga Nyamurinda asubiriye Madame Monique Mukaruriza yaramaze igihe cy'umwaka utuzuye muri ayo mabanga agiye kuba umuserukizi w'u Rwanda mu gihugu cha Zambia ni inkuru ya Assumpta Kaboyi
Itorwa rya Pascal Nyamurinda nta munyakigali ryatunguye abantu banyuranye bavugaga ko Nyamurinda ari buzaterwa kuyobora umujyi wa Kigali nyuma yuko yamamajwe na bagenzi be babajyanama kuri wa gatanu abari bagishidikanya bahise bemeza ko iryavuzwe ritashye ko byanze bikunze Nyamurinda ari we uza kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali nubwo umwanya bawataneraga ari babiri byaje kurangira Nyamurinda yanikiye mugenzi we Madame Moza Aurore yarushije amajwi agera ku 126 Nyamurinda yatowe n'amajwi 161 ku 196 bari bitabiriye itora naho Madamu Muhoza Aurore atorwa n'amajwi 35 ku 196 bari bagize liste y'itora umuyobozi mushya w'umujyi wa Kigali yizeje abatuye umujyi wa Kigali ko afite intego yo gutera amashyamba umujyi wa Kigali no kurinda ibidukikije uyu muyobozi yavuze ko atazihanganira kajagari mu miturire
umuyobozi umujyi wa Kigali ntabwo bazihanganira batazanyuranya n'ibitegeko by'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali na komite nyobozi uzakomeza gushyira ingufu mu kurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo byose dufatanyije n'inzego zose z'umutekano. Tuzakomeza kandi gahunda yo kunoza isuku mu mujyi wa Kigali, tuzongera kandi ibikorwa by'imyidagaduro n'aho bibera. Ibyo twumvikanyeho tuzabishyira mu bikorwa hageti ni 100%, ntabwo ari 99%. Uko icyumvikano isigara byaba icyo cyuho
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka nawe yashimangiye ibyo guca akajagari mu mujyi wa Kigali maze asaba umuyobozi mushya w'umujyi wa Kigali gutunganya igishushanyo mbonera kugira ngo hirindwe gutura mu kajagari
uyu munsi dufite igishushanyo mbonera ariko icyo gishushanyo mbonera ni igishushanyo rusange dukeneye gukoramo ibishushanyo bigaragaza imiturire zahagomba kubakwa hari gahunda zari zatangiye saba yuko mu bintu byihutirwa agishyiramo imbaraga abanyarwanda batuye umujyi bakabona aho batuye bakabona aho batura bakamenya n'ibyo bagomba kubaka aho bafite ibibanza byabo ibindi tubikora bikihuta bizadufasha kurwanya akajagari hari abitwaza ko nta gishushanyo kigaragaza imiturire mu buryo burambuye bagakihisha inyuma y'ibyo bagakora bakubaka akajagari
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasabye umuyobozi mushya w'umujyi wa Kigali kujya aryama amasaha make kuko agiye gukora inshingano zikomeye. Nyamurinda Pascal w'imyaka 53 y'amavuko yakoze imirimo ikomeye muri leta, yabaye umuyobozi w'ikigo kirangamuntu, aba umudiplomate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanakoze mu nzego zishinzwe umutekano. Pascal Nyamurinda abaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali wa 7 mubayoboye umujyi wa Kigali, asimbuye kuri uwo mwanya Mukaruliza Monica wari umaze amezi agera kuri 11 kuri uwo mwanya. Mukaruliza Monica aherutse kugirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia. Ku buyobozi bwe Mukaruliza yaramaze igihe gito yari yagerageje guhangana n'ikibazo cy'abacururiza mu kajagari. Ku buyobozi bwe kandi nibwo humvikanye bwa mbere ibihano bihabwa abacuruza mu muhanda ndetse n'ababagurira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC kubijanye n'inkino mu Rwanda ibitegekanijwe mu mpera z'indwi. Ku murongo turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu akurikirana ivyerekeye inkino, Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, wiriwe?
Wiriwe neza Fidel.
Watubwira ibitegekanijwe kubijanye n'inkino mu mpera z'indwi mu Rwanda?
Urakoze Fidel. Imikino iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru navuga ko ari imikino mpuzamahanga ku maclub aserukiye u Rwanda mu marushanwa y'Afurika, aho ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ikipe ya APRFC muri kategori cyangwa se mu cyiciro cy'amakipe yabaye mbere iwayo izaba yakira ikipe ya Zanaco FC muri Zambia mu mukino wo kwishyura, cyane cyane ko umukino ubanza wari wabereye i Lusaka muri Zambia. Ikipe zose uko ari ebyiri zari zanganyije ubusa ku busa, bivuze ngo umukino w'ejo uzabera ku Stade Amahoro i Remera. APRFC irasabwa gutsinda byanze bikunze kuko inganyije ibitego birenze ubusa, ni ukuvuga kimwe kuri kimwe, bibiri kuri bibiri no kuzamuka yahita ivamo. Birasaba rero ko itsinda byanze bikunze, bivuze ko atari umukino woroshye.
Witegereje ubona umugwi APR uriko witegura gute APRFC?
Ikipe APRFC irimo iritegura neza. Muri iminsi ishize bari bari mu mwiherero aho bakoreraga imyitozo ahitwa Ishorongi, no kuvuga ngo bitaruye gato umurwa mukuru w'igihugu Kigali kugira ngo birinde wenda urusaku cyangwa se izindi mbogamizi. Bavuga ko icyizere mu bakinnyi, bavuga ko ari cyose umutoza Jimmy Mulisa, bavuga ko icyo ashyize imbere ari ugutsinda, akaba yakomeza mu cyiciro gikurikiraho, akaba yazahura n'ikipe ya Yanga muri Tanzania ko iri ari ifite amahirwe yo kuzakomeza muri icyo cyiciro. Gusa ariko si umukino wonyine uteganyijwe Fidel, kuko ku cyumweru, no kuvuga ejo ku cyumweru umusire ejo, ikipe ya Rayon Sports nayo izaba yakiriye ikipe yitwa Wau Salaam yo muri Sudani y'Epfo. Ariko ikipe ya Rayon Sports yo birasa nkaho byoroheye cyane, kuko umukino ubanza wabereye no hanze yarashoboye kwizigamira itsinda ibitego bine byose ku busa, itsinda ikipe ya Wau Salaam ibitego bine ku busa mu mukino wabereye i Juba muri Sudani. Bivuze ngo umukino wo kwishyura ntabwo uzakomerera Rayon Sports, kuko izaba ikina imbere y'abafana bayo kandi yarizigamiye impamba y'ibitego bine byose.
Uretse uwo mupira w'amaguru, hari ibindi bitekanijwe muri make cyane mu zindi nkino?
Usibye umupira w'amaguru hari indi mikino iteganyijwe. Nko muri volleyball nakubwira ko hari irushanwa ryitiriwe uwitwa Kayumba Emmanuel, yari umupadiri yayoboraga ikigo cya Groupe Scolaire y'Ubutare. Bazaba bamwibuka rero nk'umuntu witabye Imana ariko wari warateje imbere uwo mukino. Ibindi bikaba bije rero mu gihe hashize icyumweru kimwe championat yo mu cyiciro cya mbere ku bakobwa itangiye, aho ikipe ya Rwanda Revenue Authority ubu ngubu ifite gahunda yo kongera kwisubiza igikombe imaranye imyaka myinshi. Ariho imikino niyo gukurikiranwa
urakoze
Kayumba. Ariko nanone umuntu w'igisho ku mikino ya shampiyona izahita ikomezaho bakina shuno ya kabiri cyangwa se umusaka wa shampiyona w'abagore,
urakoze
no mu gisho cya kabiri cy'abagabo
Fidel. Urakoze ari Jean-Claude Munyandinda. Amakuru rero twahita tubafitiye muri umwanya n'ibindi biganiro bigarukiye ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye abadufashije bose ku buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mayi 11 Fidel Niyongabo.
Mwari muri kumwe kandi nawe yanitanga ishaka. Turashimiye abaduteze amatwi, turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Weekend nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.